radio y'ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri teritwari ya Nyiragongo, abantu babarirwa muri 30 barishwe, abandi barenga 15 barashimutwa mu byumweru bibiri bishize.
Amanywa nijoro isaha bashaka yariyo yose baraza bakakujyana, iyo bakujyaje nuko ubwo baragukubita baragutesa kugira ngo icyo ufite cyose cyari cyo cyose ukibahe.
Umuturage w'umajyaruguru y'umugi wa Goma mu Burundi, abaganga bakomeje kuba bake kubera kudashaka gukora akazi ikabahemba amafaranga make.
Ugwaruka aribo basubirira abaganga, ntibasubira guhurumbira igisata cy'ubuvuzi. Bigatuma rero kandi kwivuza kw'abarundi n'abenegihugu bose bizimba, kuko abo baganga baca baja kubarondera mu bitaro byigenga canke bakaja mu mahanga.
Dr. Vincent Ndayizigamiye uyobora urugaga rw'abakozi b'abaganga SNAPS. Hunter Biden, umuhungu wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri wa kane, yashyizweho ibyaha byo gutunga imbunda atabyemerewe mu gihe yafataga ibiyobyabwenge. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Duhereye ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, ndi kumwe na Fidel Niyongabo. Hunter Biden, umuhungu wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden, kuri wa kane yashyizweho ibyaha byo gutunga imbunda atabyemerewe mu gihe yafataga ibiyobyabwenge. Fidel Niyongabo.
Ibyo byaha Hunter Biden yegetsweko ejo kuwa kane bije inyuma y'itohoza rimaze igihe rikogwa kuri we. Hunter Biden yagizwa ko yabeshye ku bijyanye no gufata ibiyayuramutwe igihe yaguri ingoho mu kwezi kw'icumi mu mwaka w'2018. Icyo gihe yari yemereye ko yari afise ibibazo byo guheba ibiyayuramutwe bizwi nka kokayine. Iyo ngingo yafatiwe ku rubanza abashikiriza manza bashinze muri sentare ku rwego rw'igihugu muri leta ya Delaware. Ariko haraba kandi itohoza kuri Hunter Biden ku bijyanye n'imirimo yiwe y'ubudandaji. Umushikiriza manza adasanzwe akurikirana ugo rubanza yatangaje ko ivyaha vyiwe vyo kuba atatanze amatagisi ku gihe rushobora gushikirizwa muri sentare i Washington canke muri leta ya California ahaba muri iki gihe. Bibaye mu gihe abashingamateka b'abarepublikane bariko bakora itohoza kuri perezida Joe Biden ku bijanye n'imirimo y'ubudandaji y'umuhungu wiwe. Bagiriza Hunter Biden ko yakoresheje izina rya se wiwe kugira akore ibikorwa by'ubudandaji mu mahanga bimworoheye. Yamara nta vyemezo bigaragara ko perezida Biden yoba abifisemo uruhara barerekana.
Ubufaransa bwohereje ingabo zabwo gutanga amazi mu kirwa cya Mayotte mu nyanja y'Ubuhinde. Muri icyo kirwa hari ikibazo gikomeye cy'amazi cyatewe n'izuba ryinshi rihamaze imyaka itari mike.
Inteko z'Ubufaransa zikorera mu karere karimwo izinga rya Mayotte zizokorana n'abategetsi baho mu ntumbero yo gufasha abanyagihugu kuronka amazi. Iyo nkuru yatangajwe kuri uyu wa kane n'ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bw'Ubufaransa. Abategetsi b'izinga rya Mayotte bafashe ingingo yo gukata amazi mu kiringo c'imisi ibiri iri hagati y'imisi ibiri n'itatu muri iryo zinga riri mu buraruko ushira uburengero bwa Madagascar. N'iryo zinga rikukira Ubufaransa rikenye kurusha ibindi bice by'ico gihugu. Ikibazo c'amazi mu izinga rya Mayotte ciyongeye kucuka kibi catewe n'abimukira baza muri aya mazinga baturutse mu mazinga bihana urubibe ya Comore. Ababa mu izinga rya Mayotte ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye barakoze imyiyerekano hanze y'icicaro c'ikigo kijejwe amazi muri iryo zinga bafise ibimenyetso bivuga ko banyotewe. Hafi y'ibice 30% by'ababa muri iryo zinga nta mazi bafise mu ngo zabo, hisunzwe amakuru atangazwa n'abategetsi bajejwe amagara y'abantu. Batangaza ko ibitigiri by'abantu bageramiwe n'indwara yo gucibwamo n'izindi ndwara nka typhoid zari zihasanzwe vyiyongeye. Abategetsi ba Mayotte baragenye muri iki gihe cici umutegetsi adasanzwe agenewe gutorera inyishu ingurikizi zikomeye z'uruzuba rukomeye utari bwibonekeze kuva mu mwaka w'1997.
Perezida wa Zambia Hakainde Hichilema muri iki cyumweru ari mu rugendo mu Bushinwa.
Mu byamujanye mu Bushinwa ivyereke ubudandaji bizi ubwa mbere. yaragendeye amasosiyete akomeye cyane mu gisagara cya Shenzhen mu kiringo cy'iminsi ibiri. Mu ntango z'indwi, ikirema yaragendeye icyicaro cy'isosiyete Huawei ikomeye cyane mu byerekeye guhanahana amakuru. Abategetsi b'icyo kigo bamuciriye ku mayange ku bijyanye n'umugambi utegura Abanyazambia bakiri bato ku byerekeye ubuhinga bwo guhanahana amakuru. Violet Nyakunzu, umwe mu Banyazambia bakiri bato bari muri uwo mugambi, yatangaje ko ari rya mbere yibonera Perezida Hichilema amaso mu yandi. Yavuze ko ashaka gukangurira abakiri bato kugira bijukira uwo mugambi werekeye ubuhinga bwa none ku bijyanye no guhanahana amakuru. Ahamagarira cyane cyane abapfasoni kwijukira uwo mugambi. Yatangaje ko muri Zambia abantu batari bake b'igitsina gore bibaza ko uwo mugambi ugenewe cyane cyane ab'igitsina gabo, ibyo bigatuma batawijukira. Asaba abantu b'igitsina gore kwikuramwo ubwo bwoba. Perezida Hichilema azorangiza urugendo rwiwe mu Bushinwa ku itariki 16 y'uku kwezi kw'icyenda, arafise icyizere gikomeye ku ngaruka imigenderanire ikomeye n'Ubushinwa izogira. Yatangaje ko igihugu ciwe gishobora gukorana kurushiza n'Ubushinwa kubera ibikeneye kurangurwa mu gihugu ciwe ari vyinshi cyane.
Abasirikare bayoboye igihugu cya Mali bahagaritse ibirori byo guhimbaza ubwigenge bw'igihugu byari biteganijwe mu cyumweru gitaha, ni mu gihe imirwano yongeye kubura mu burasirazuba bw'igihugu.
Inyuma y'iyo ngingo yo guhagarika ibyo birori yafashwe n'umutegetsi w'umusirikare Assimi Goita, inama y'abashikiranganji yatangaje ko guhimbaza kwikukira kw'igihugu bizoba mu buryo busanzwe hakurikijwe umutima wo gukunda igihugu. Goita yavuze ko leta yafashe ingingo yo guha amafaranga yaragenewe ibirori byo guhimbaza kwikukira kw'igihugu abasinzikajwe n'ibitero biherutse kuba mu gihugu hamwe n'imiryango yabo. Ku munsi wa kabiri abagwanya ubutegetsi bagizwa ahanini n'abo mu bwoko bw'abatuareg bashaka kwiyongora ku gihugu bakoze ibitero ku birindiro by'igisirikare mu gisagara cya Burem kiri hagati y'ibisagara bya Gao na Tombuktu. Igisirikare cya leta cyatangaje ko cyatujije ibyo bitero. Izo mpande zombi zatanze amakuru atandukanye ku byabaye, yamara zavuze ko zatakaje abantu batari bake. Ibitero byasubiye kwiyadukiza by'abatuarega bashaka kwiyongora kuri Mali byahuriranye n'ibitero bitari bike byakozwe ku wundi mugwi ukorana n'umugwi Al-Qaida. Ibitero biherutse uyo mugwi watangaje ko ari uwo wabikoze vyahitanye abasirikare batari bake. Muri ivyo bitero harimwo ivyabereye mu gisagara ca Bamba ku itariki 7 y'uku kwezi kw'icenda no mu gisagara ca Gao ku itariki 8 y'uku kwezi kw'icenda. Hisunzwe amakuru atangazwa n'itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bufaransa AFP, inama y'abashikiranganji muri Mali yaraganiye ivyerekeye gushobora gutuma ko inteko zama zitegekanijwe kugira zitabe igihe cose zikenewe.
Urakoze Fidel Nyonga bukura imakuru avugwa hirya no hino kwishe mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresse yacu ni VOA radio yacu.
Iwanyu mu ntara
tuyagira mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika, ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nungi kuwasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana muri Republika Demokrasi ya Kongo, muri teritwari ya Nyiragongo. Abantu babarirwa muri 30 barishwe, abandi barenga 15 barashimutwa mu byumweru bibiri bishize. Inkuru irambuye Jimishu Kandi bakomera.
Ati ni imwe muri grupe maze igize shefuri ya Bukumu mu teritwari ya Nyiragongo mu majyaruguru y'umujyi wa Goma. Muri grupe ma ubuharabarurwa imitwe itwaje intwari irimo Nyatura, FDLR, Mai Mai, Wazalendo n'indi hungabanya umutekano w'iyi teritwari. Iyi grupe mihano mupaka ni ya Kibumba na iri muri teritwari ya Nyiragongo, ahicwa ambasaderi w'Ubutaliyani Luca Atanasio n'uwa murindaga Vittorio Lakovaski ndetse n'umushoferi wa mutwaraga w'umukongomani. Byari tariki 22 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2021. Mu masaha ya mu gitondo kuri wa kane hagana saa 4, abantu babiri baturiye kibati bashimuswe bajyanwa ahantu hatazwi. Uyu muturage twasanze nyuma gatibi bibaye yabwijwe rya Amerika ko babikora ari abagize iyo mitwe yitwaje intwaro.
Ibibazo dufite bya kidnapping ni birebire cyane.
biradutesa biratubuza amahoro bitubujije umutekano twabuze niyo twiyerekeza kuko amanywa nijoro isaha bashaka yariyo yose baraza bakakujyana iyo bakujyaje nuko ubwo baragukubita baragutesa kugira ngo icyo ufite cyose cyari cyo cyose ukibahe
gushimutswa ko abaturage bo mu territoire ya Nyiragongo bikomeje gutera icyo bakinsha aba bakongomani bavuga ko babikora ari imitwe yitwaje ibirwanisho
aba bashimutaga nabo bazalendo n'ibibindi byamabyo biri kuza bitazikanye na gouvernement nibyo biri kuza bikagira ngo bifate abantu kubata
biradutesa cyane kubona ngo umuturanyi wawe ndacyahafite ndamuntu yafitanye na w'imizozo ariko baze bamujane kumanywa nyaruhanga bamujane baje kumutesa bamujane yutazi imariye nibamara kuyijana babone bamugarure cyangwa nibatamugarura bamwikire niyo ngiyo dore bafite ibishimu byitwa ibiboro bajya bafungira mw'abantu
hari ndi ntwari bauma umuturage wo muri groupe ya Munigiwe avuga ko bamwe mu bashimuta basaba amafaranga menshi bikarangira bisha abaturage
ubu babo dutera no kubera abo bandu bazaga bakaza kugusaba nk'amafaranga wowe utagafite bakagize igihe cyo kugema ngo bakwice aso kabona udafite ako mafaranga ugatangira kugamba hano nagiye gupfa deja ariko ufite amafaranga ubwo gatangaho bakakureka asa ngato tudafite amafaranga tukatesekera umu kubera baratujana niba tujanye tugize n'igihe cyo gupfa
madamu w'imana Janine umuyobozi wungirije wa groupe ya Kibati yabwijwe rya Amerika ko abantu barenga 15 aribo bamaze gushimutswa abandi bagera kuri 30 baricwa mu byumweru bibiri gusa
uri kuburaho ukumva abantu baje kugufata ari mu gicuku bakakujana ndumenye yo bakujanye ndakindu cyo ufite cyo kubaha gupfiri ugapfiri cyangwa ufite aho ja kwihoza ngamafaranga ukaja kwihoza ukagatanga ariko nabenji ndo bari kugaruka bakanabereyo ababaye kidnap ni maketo fatanga 30 nabone bake ni benji cyane abapfuye tugafatanga 15
aba baturage barasaba leta kuvana imitwe yose yitwaje intwaro muri territoire ya Nyiragongo kabajyana mu bigo bya gisirikare bitandukanye bityo amahoro agasagamba mu duce baturiye
ubuyobozi turabusaba badufashe cyane kubera turatesetse twabuze ubuhungiro aba bantu biyita aba ma groupe arume abazarendo ngo nabanyatura abandi ngo mazina ni menshi cyane nabana bumungi n'indi bigeze babona amafundisho badusaidi bafata abo bantu babajyane mu formation tumenye nimba ari guverinema iradutesa tumenye ko ni guverinema ariko atari kugamba ngo na ama groupe gaje gusaidi abanga ni nani cyo batwereka badusaidiye kuki nuko dutesa
atuyambaza guverinere uriho kukateganyo administrateur nabandi bakuru boshe bakore ngufu zoshe
nje wano sabu buyobozi bukadusaidi bukatuzanira abo kuducungira ubusalama kubera tuwatesetse cyane kubera ngabo bandu bo tutazi bazaga bakajana umuntu bamara kumujana nditumenya niba bamujanye he
tariki 8 z'uku kwezi undi mukozi w'ishyirahamwe Croix Rouge ufite ubwenegihugu bwa Kenya yarashimuswe n'abantu bataramenyekana uyu yashimuswe ubwo yari mu kazi yahajwe nka kiheru kamwe mu duce tugize groupe ya Munigi Croix Rouge ya Congo ivuga ko kugeza ubu nta makuru iragira kuri uyu mukozi wayo nyamara abaturage bakomeza gushinja ubuyobozi bw'intara Kivu ya Ruguru kujenjekera ikibazo cyo gushimutwa kw'abaturage ku buryo ababikora bumva ntacyo bishisha Jimmy Shukrani bakomera ijwi rya Amerika Igoma
leta ya Tanzania yateganya gukingira indwara y'imbasa abana bagera ku 2025 bari mu nkambi ya Nduta na Nyarugusu n'abandi bagera ku 85 mu ntara yose ya Kigoma abo bana bose bafite munsi y'imyaka 8 inkuru ya James Jovine
uwo mugambi uje nyuma yaho uwo mugera wadutse mu ntara ya Rukwa mu gihugu cya Tanzania nyene ikaba ivurwa no mu bindi bihugu bibanye izo ncancho zizotangura gutangwa mu ndwiza ku kwezi kwa 9 turimo ivyo byemezwa na muganga Mariri Marugu ajejwe igikorwa cy'icancho muri komine Kibondo mu nama yo gutegura uwo mugambi yabereye mu biro by'umurongozi mukuru wa komine Kibondo kuri uyu wa kane bwana Marugu yavuze ko intumbero nyamukuru ari gukingira abana bose bari munsi y'imyaka umunani batuye mu nkambi z'impunzi ndutana Nyarugusu n'ahandi hose mu ntara Kigoma mu gihe uwo mugera woba utarahashika
kwa wilaya Kibondo na kambini kwa ujumla tunatarajia kuwafikia watoto 1,833
muri komine Kibondo no mu nkambi ya Nduta dutegekanya gucandaga abana 108,933 mu nkambi ya Nduta gusa dutegekanya kuzocandaga abana 204,533 ni mu ntumbero yo gukingira umugera w'ubukangwe maze kwibonekeza mu gihugu cya Tanzania no mu bihugu bibanyi izo ncanco zamaze atanzwe iminsi yose gusa dukeneye kubona yuko abana bose baronka izo ncanco mu gihe hari abatajya kwivurira iminsi yose abana bama baronka ibyo incanco z'indwara zitandukanye mu mavuriro gusa ikibazo nuko abana benshi bashobora kutaronswa incanco zikenewe cyane cyane mu babyeyi bibarukira muhira n'abatitayeho gutwara abana ku mavuriro aricyo gituma leta ibishyizemo inguvu kugira abana bose bacandagwe mu ntumbero yo kurwanya uwo mugera mu gihugu cya Tanzania naho biruko mwidogo ni mwinshi mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta mu gihe leta ya Tanzania yagabanije ku rugero runini imfashanyo za nkenerwa itanga ku mpunzi harimo ibijyanye n'ubuvuzi bemeza ko igituma abana benshi bo mu nkambi bataronswa incanco zikenewe mu mibiri bivana n'uko benshi mu batwara abana babo ku ivuriro basubira muhira batavuwe bivanye n'ibitigiri bike by'abaganga mu gihe abakenewe kuvurwa ari benshi bigatuma ababyeyi benshi baheba kwirirwa ku ivuriro
mugandi cyo bagiye mu ndatonze cyo gihe ndatonze kwenda ratonze iminsi 3 ntwaye umucyuko ngaho akurikirwa n'uryo so zaze birambabaza gose kwe niho ndashye ndivumurira ko nyene sinzi bwo nuko tandaza kuvurirwayo
urabona kutonda kwa zijya ntebe abakacha bazana nk'ibipimo bakapima gatete gatete ka ukategera ko baguhamagara ngo bakwasire yuko bwo kuvura ukabura
se kwenda ragiye n'igihe kimwe ko irindagana nyene ndicaranda kandi azi nshimo gatondo arasimba ndongera kandi aragira arazarakira makanyina arapima arantwarira nyine ku muryango iyo mwana ndatanya ntavuwe kwe ndaciye ntaha ntavuwe iyo miti ndasubira ngusubirayo kandi kandi narayigumije yo mbere
muganga Mariri Marugu avuga ko iyi ndwara yanduzwa biciye mu mazi yo kunywa cyibure ibiribwa byagiyemwo umwanda w'uyigwaye indwara y'ubukangwe itera ubumuga cyibure urupfu ari nacyo gituma leta ya Tanzania ibishyizemo ingufu mu gukingira abanyagihugu co kimwe n'impunzi zo mu nkambi za Nduta na Nyarugusu kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'ijwi ya Amerika
mukomeje kumva radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda amashyirahamwe y'abaganga mu Burundi aravuga ko muri iki gihe abakiri bato batagishishikajwe n'urwego rw'ubuvuzi ibyo ngo bikaba biterwa n'umushahara muto abaganga bahembwa muri leta ayo mashyirahamwe arasaba kongera imishahara kugira ngo bigabanye umurindi w'abaganga bajya gukora mu bihugu bituranyi no ku yindi migabane y'isi ya Lojubilika neza
amasendika y'abaganga sinatunasimeje bavuga ko yashimye gutanga umwihwezo kugira kinge ibintu bitarayangara mu gisata cy'amagara y'abantu mu Burundi amasendika yemeza ko haheze imyaka igera kuri 15 hafi mu Burundi abaganga baje gukorera hanze ku bwinshi abiswe ko basigaye nabo bakaja mu bikorero utwabo amavuriro n'ibitaro bya leta bigasigara byera muganga Vincent Ndayizigamiye yatwara sendika Snaps ari nawe yasomye umwihwezo kuri uyu wa kane mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura yerekanye imvo nyamukuru zibituma anagirira ko yerekana aho abasigaye bahurumbira
ni umushahara muto cyane uri munsi y'ibihumbi 500 ku kwezi bamaze ko imyaka atari mike kuva mu 2009 bamwe baje gukora mu bindi bihugu abandi bakaja gukora muri amashirahamwe mva makungu bita ONG abandi nabo bakaja mu bitaro by'abikorera utwabo abandi nabo bagahitamo guheba akazi bakikorera utwabo
kubwiwe hari ingaruka nyinshi mbi ziterwa n'uko abaganga baguma bahunga gisata cy'ubuvuzi bwa leta zirimo impfu zoshobora kwirindwa cyane cyane kubana n'abakenyezi
nibura ry'abaganga ivyo bigatuma haba impfu nyinshi zishobora kugwira kandi twari ku rugero aho impfu nyinshi z'abana n'abagore bibakira kwa muganga zariko ziragabanuka
ugwaruka aribo basubirira abaganga ntibasubira guhurumbira igisata cy'ubuvuzi bigatuma rero kandi kwivuza kw'abarundi n'abenegihugu bose bizimba kuko abo baganga bacabaje kubarondera mu bitaro byigenga canke bakaja
muma hanga
ibyo leta irabizi mu nta mashikanganje yo mu mera z'ukwezi k'umunani yemeje iminyanyuro y'itegeko ryo tuma abaganga baguma mu gihugu hakaba n'abahinga bavura ku buryo cyane cyane abategetsi batahama barinda kujya kwivuza mu mahanga. Prosper Ntarwamiye umuvugizi wa leta ya Burundi yasomye umwanzuro kuri radio na televiziyo z'igihugu kwa 31 kwa 8 guheze.
Gukora ibishoboka kugira ngo ibitaro n'amavuriro vya leta bikore nk'ivyo abigenga mu kwakira no gutunganiriza abavyitura. Ico kokorwa kugira ngo abaganga babahinga ntibabandanye baherera hanze y'igihugu. Gukora ibishoboka kugira ngo mu mwaka w'2025 komine yose bifise ibitaro n'umuganga umwe n'imiburiburi. Kuraba mu bitaro biri ngaha mu gihugu ivyoshobora kwakira abantu b'abanyacubahiro bikaronswa ivyankenegwa kugira ngo ibyo kuja kwivuza hanze y'igihugu bigabanuke.
Muganga ndayizigamiye atwara Syndicat SNAPS asigura ko bigishoboka ko leta isubiza ibintu mu buryo atanga ibyo bibazaje bafatirwa ko nk'umuturama
yararenga irashobora kosogo bigategwa ukundi kugira muganga abeho ukumuha uburyo ushobora kumubeshaho bugatuma adahurumbira hanze.
Ikibazo kivuzwe mu gihe mu Burundi muganga yize neza adasubiramo imyaka mike yiga ari 21. Abashatse kongera kwivyo ubuhinga bagira iyindi myaka iri hagati y'ine n'indwi. Mu minsi heze abatari bake batangajwe no kumva umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Mugambwe uri ku butegetsi Kaverin Ndikuriyo abwira urwaruka ko atacyo bimaze kwiga cyane mu gihugu Burundi kubera ataho bajana ubuhinga biga
kujya se ku ishure mu Burundi cyo tumari nako none mwese abo wasegonde ikso kare mwese igare ikisi mwese kwani isi ikubariki birafatishwa oya n'abandi birafatishwa.
Eka na president Ndayishimiye igihe yari kabonana n'urwaruka rw'imboneza ku murwa mukuru w'utunze Bujumbura yasana waciye amazi abiga cyane asigura ko batamukorera uko avyifuza. Isunzwe itegerejwe rya Amerika ryahawe n'amasoroko y'abaganga b'Abarundi bakorera mu bihugu by'u Rwanda na Kenya kuva mu 2014 abaganga b'Abarundi bagera ku 150 baragiye gukorera mu Rwanda nayo muri Kenya hajayo abarenga 50. Bamwe muri abo barafite amavuriro yabo bwite abandi bakaba babitumwa ko mu kuvura indwara zitandukanye no kubaga. Muri abo cyo kimwe n'abandi bo mu Burundi hari uwundi muce munini wagiye mu Bufaransa igihugu gisa n'icyunyuguje abaganga b'Abarundi nk'uko amasoroko yacu babitubwira. Makomine atandukanye y'u Burundi urasanga umuganga mukuru w'ibitaro ari nawe muganga umwe rudende ahakorera ku bihumbi n'ibihumbi z'abanyagihugu. Biterwa n'uko abaganga benshi baba batahutse bavuye kwiga hanze cyangwa bize mu Burundi iyo baronse amahirwe yo kugenda badahiga imanga nk'uko amasoroko y'ijwi rya Amerika mu ntara zitandukanye yabitubwiye. Gusa nta bitigira inyezi n'abaganga b'Abarundi bari hanze y'igihugu twaronse kubera igisata kijejwe kubitororokanya mu bushikanganji bw'amagara y'abantu kitabashije kubiduha. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Mu ntara ya Rumonge mu Burundi abaturage basizwe iheruheru n'imyuzure y'ikiyaga cya Tanganyika barasaba gusanirwa amazu abanyeshuri bakabona aho biga n'ibikoresho by'ishuri bimuriwe muri Mutambara ya kabiri. Inkuru ijwi rya Amerika bategura yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragezweho na Thierry Ndayishimiye.
Mutambara ya kabiri ni kigwate cimuriwemwo abanyagihugu bahuye n'umwuzure w'ikiyaga Tanganyika mu makaritie amwamwe yo kumugwa mukuru wa Rumonge hari mu ntango z'umwaka w'2021. Inyuma y'umwaka baba mu ishure y'imyuga hafi y'ikivuko ca Rumonge aho bari bimuriwe bahavuye bubakirwa amazu mu kigwati ca Mutambara ya kabiri ni nko ku birometero bitandatu usohoka igisagara ca Rumonge ugana Inyanzarake. Muri ico kigwati ca Mutambara ya kabiri harimwe abakenyezi 186, abagabo 170 n'ugwaruka rungana n'amajanane bose bahurira ku mabomba abiri. Nta matongo bahawe asubirira yabo yatewe na Tanganyika. Haragwiriye kandi uturima two mu gikoni bimburamwo imboga z'ubwoko butandukanye. Amazu bahawe asakajwe amabati ku mpande naho hakaba hazibijwe amahema. Inyuma y'amezi atandatu baba muri ayo mazu aratanguye kononekara amahema kubera izuba n'umuyaga ariko aratabagurika ugashobora mbere kubona ibibitswe mu nzu kandi nto agatongo babahaye nako nyene kari mu inzu n'akarima k'igikoni kandi nta mutekano kwiyuhari Habyarimana Majaliwa twamusanze imbere yako kazu amahema yatabutse ayibanamo n'abantu munane kandi tarenza ibyumba bitatu
Nuronka utungirana inkoko nuronkera utungira gakwavu nuronkera utungira gahene yanaho mugatunze mu nzu imbwa utaburanya heme kakakurira izo hema ziriko ziratabagurika n'imbeho ije igusanga mu nzu n'umwana aguma bandanya gwara malaria imbwa ziri ngaha zozo ingira zingana natwege turi ngaha nyene zivuze mu ijoro urinda kwiruka hariho n'imbere twaziritse twagiye kuragira aho hepfo hamaze gupfamo zine imbwa zizirira kw'abana baziragiye hariho zizohava ziturira ko n'abana
niyo nkuru David nawe ayibanamo n'abana batanu akaba afise imyaka 62 ati umutekano turi mu nzu nuhumuriza
nukuri nuko kwizi inzu honye nta kintu kito ko kikingira kamaro ushaka gusiga muri iyi nzu kuko n'amahema n'ubusa afise ugwembe aratabura icyo usize mu nzu cyose ukacyabatwara nukuvuga na turi bibintu nka tubibisa handi kugutinye kweri zinzu za mahema na buja aya mahema yatangwe no gutabagurika muri imvura hoho imbeza kumara abantu ni ngora cyo ringora ni kabisa
abo bimuwe kubera umwuzure w'ikiyagatanganyika nakazi baronka kuko baba kure y'igisagara nkuko Majari wa Habyarimana bisigura bituma batazoshobora gusomesha abana b'umunane
kuva ngaha uja mu rumonge kugenda no kugaruka urihitike ya bitatu bona mahera yo kujya bica bikwira bine uburiririye uri kurakora akazi ukazo raba muri kuracuruza hariya biteye bihomba ubwo buryo rwo kubigisha bukaca buba buke kurabo bana kuko nukubaho kubuca kubaguke nayo hariya mu rumonge amatonga mamwe twe dufise yarazamye y'ibigazi twe dufise fise twibigazi naho twari makuruzi harazanye ubu rero buryo dufise ni buto sinovuga ngo bose bazokwiga batera imbere
uretse uko kuba mu mazi adashemeye n'ubukene abanyeshuri baragize ingorane kubera kwimugwa bakavanwa muri karitsiye Kanyekoko bakimurigwa aho kumutambara kubera ari kure yaho biga ababyeyi bamwe bahisemo kubitsa abana babo mu yindi miryango mu gisagara ca Rumonge bigaca bibagora gukurikirana indero yabo hari n'abana bahebye amashuri kubera urugendo rurerure abandi barayoberwa nkuko byashikiye ndabaniwe ya se
Ndiga mu mwaka w'indwi rumonge kata mwakuheze nahora niga kuri mwonge ndava kuri mwonge cashiyaye kuri rumonge kata nabandanije niga mbwana gumye niga ko nakunda gucegwa mu ntara cyangwa bayamaze mu ndero kandi cyica bituma nuko ndadubura ngorana nagize n'umwanya nk'uko pfuye ku ishuri kugira gusubira rero bikangora kubera amasaha abageze kure nsubiyeyo ugasanga nkuye amata 6 cyabituma rero ndadubura
muri ico kigwati kandi havuga ubukene bw'ibifungurwa bituma abanye ishure iyo bari mu ishure badakurikira ibyigwa neza bakaguma bisindirira ko canke bakagoyagoya nkuko bivugwa n'abarezi babo umubyeyi ndayisaba Emeline aba muri Chokigwati ati
iyo umuntu ashonje n'ivyo akora byose ntibiba biri ku rutonde nta mfungurwa zikwiye twashobora kuronka kuko niyo uyeme itugiriye ubuntu kadufasha niya ntica ntikize nyene none nk'abantu amajana ntibikunda kubw'ibyo njye bituma twasaba twatabaza yuko abantu baduserukira serukira bakadusabira ibijanye n'ifungurwa ibijanye na déplacement ngende abana bashobora kuba bo kwiga ningene twobandanya tubaho neza ego naho bitogenda kujya nka kera mugabo karonso bifungurwa bikwiye
uwo mubyeyi arasaba kandi ko abanyeshuri boronderegwa ibibanza hafi yaho baba ntibasubire kuja kwiga mu mashure iyo mu gisagara ca Rumonge ari ku birometero 6 canke 8 asaba ko bofashishwa ibikoresho by'ishure kuko atamikoro basigaranye abajijwe intwaro aho mu Rumonge basigura ko bariko baradodora mu bo bafasha kugira ngo abo bimuwe n'amazi yatanganyika bubakigwe amazu y'amatafari abanyeshuri nabo baronswe ibikoresho by'ishure ku kibazo c'abanyeshuri bifuze kwiga hafi yaho baba mu kigwati ca Mutambara ya kabiri Isaac Ndikuriyo ajejwe indero muri iyo ntara agira ati
kwandikisha abana ku mashure yegereye aho bashoboye kuronka indaro uyu munsi hamwe hogira umuvyeyi agira ikibazo cyo kuronka ikibanza cy'umwana iyo tubanira kugira ngo dufashanye kurondera aho umwana yiga kandi kamo tugatera abanyeshuri bo nyine ntihagire umwana n'umwe azosigara muhira atatanguye ishuri
no kubijanye n'inzara ifatira abana ku ishure abajejwe indero bariko barasaba kwa abo bana bofungurirwa ku mashure biga ko muri wa mugambi wo kugaburira abana ku mashure kumutaga kugira ngo nabo bazoronka amanota meza nk'abandi.
Urakoze Thierry Vendayi shimiye hano dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara mbashimiye kuba mudutega amatwi buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'isi dukomeje gahunda gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi utabarutse ntabura abamuha impundu murangize icyumweru neza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.